Mbamba.
Nzambi la Samirana.
Amakuru, makuru, makuru, yaranzi nundu.
Bakunzi wa radio Nzamba gati ya kawe, turi kuigenekezo ya chumina gati ya tukigarama mwaka wimbiri na milongibiri. Ni wa mwanya uku wa shikiriza. Amye makuru, 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 yaranzi inundu turangije. Haratunganijwe kuri uyu wa gatandatu imyerekano mu bisagara vya Bujumbura, Gitega na Ngozi, imyerekano yo gushima ko Burundi bwakuwe ku rutonde rw'ibihugu bishingwa ijisho n'inama nkuru y'umutekano ya ONU. Igishasha muri iyo myerekano akaba ari uko abashikirije amajambo ari abari mu mashyirahamwe adaharanira inyungu za politike, ariko acuditse n'umugambye uri ku butegetsi CNDD FDD. Edi Claude ni nahazwe
abanyagi uko mwese wa muri cyatya muranja ejo mu gatondo tuzohurire
bari baraye bararitswe abanyagi uko mu bisagara cha Bujumbura ko bavyukira mu barabara y'igisagara imirimo ya misi yose itabategerezwa guhagarara
bamwe bamwe abakorera hatangwe kugurugwa isaha munani
abanyagihugu rero bari bitavye ubwo rugendo baratswemo ngo bashigikire leta kukwigina ko yakuwe ku rutonde rw'ibihugu birimo umutekano muke, ariko siko bose bavyumva. Abo twabajije batubwiye ko bagiye muri iyo myerekano kugira bashigikire ko Uburundi bwaraye bukuwe ko ibihano n'ishiramwe rya ONU, abandi nabo batubwira yuko bagiye kugira bakize agatwe. Mu vyivugo bagenda baravuga harimo ngo warakoze mana, ngo wabikoze kumugaragaro amahanga arorera. Abanyagihugu benshi wabona ko bitabira bagonanwa kanatsinda bari bagabishijwe ko abatazo kwitaba akamo ko kuja mu myerekano bazokubonera ko
kigira gatatu nabu tasigero azonyo ngikinga giwe ndosara ya kumuntu nabu ufiswa tike azo kugura ibo tike yiwe abafise ububare nta numwe azorangura imirimo.
Abanyagihugu bavuye mu makartie agize igisagara cha Bujumbura bakaba bagiye guhurira mu gisagara cha Bujumbura hagati. Mu majambo yashikirijwe abari aho, uretse gushima ko inama nkuru ya ONU yakuye ku rutonde rw'ibihugu bishingwa ijisho n'iyo nama nkuru ya ONU ijeje umutekano, hasabwe ko ubumwe bwa Buraya gukuraho ibihano bwafashe. Igishasho kibonekeje mu myerekano y'uyu munsi nuko haba Ingozi, Igitega n'i Bujumbura abashikirije amajambo nk'intumwa za leta n'abari mu mashyirahamwe azuko adaharanira inyungu za politike, ariko bizwi ko acuditse n'umugambwe uri ku butegetsi na leta. Tubibutse ko imyerekano nk'iyo leta y'u Burundi n'umugambwe CNDD FDD yari imaze imyaka itanu kuva mu 2015 yitegura, ariko imyerekano nk'iyo yari yo kwiyamiriza ishyirahamwe ONU, ubumwe bwa Buraya n'ibihugu nk'Ububiligi hamwe n'amashyirahamwe mpuzamakungu aharanira agateka kazi na muntu atahengeshanya kudoma ko urutoke ku bitagenda neza mu Burundi, na cyane cyane kwerekana ko agateka kazi na muntu mu Burundi gatera gasubira inyuma nk'ibirenge.
Edi Claude ni nazwe ikugwa ry'u Burundi ku rutonde rw'ibihugu bikurikiranwa n'inama nkuru y'umutekano yawe ni ntiyakiriwe neza n'abarundi bahunze igihugu. Bamwe mu baganiriye na Radio Nzamba bafise amakenga kw'amabi yarasanzweho agiye kunyuka atacamira, abandi nabo ngo ni cigwa kw'amakungu atakintu kinini abarundi bo yitegako nyabuna bigwane ko tubumvirize.
Iyo ngingo tuye sinayakiriye neza, Uburundi buracakeneye gukurikiranwa neza. Uravye ukuntu agateka kazi na muntu uri kugita n'ubu kagihonyangwa, abantu baracicwa, abantu barabatora ibiziga mu gitondo, abantu baracaburi kurengera gushika n'ubu. Ivyo bintu byose biracahari, kandi nkumva ni intambamye cyane kumva Uburundi buba buretse bukabura aho nyene nk'agati konyene karahantu ku kiyaga karaho konyene ata muntu agakurikiranye. Ikindi jewe nk'ubu kuri jewe kintu ubwoba ni uko ubwo bwicanyi bwari buhari n'ubu bukiba, ubuhoho atakiba camira atagikurikirana atajisho ry'amakungu ku Burundi, ubuho bica bibandanya bimeze gute? Numva umengo bishobora kunyuka kurusha uko byari bimeze.
Ikogwa ku rutonde bw'u Burundi yewe umwe mu rwaruka ngo bakoze ko n'umutekano muke agiye waranga mu Burundi, mbona ko bisa n'uko ishyirahamwe ONU riba ririko ryiyobagiza ibiriko bibera mu Burundi, mu gihe udasiba kubona abahunganira abateka abo canke abahitanwe n'ibi canke biriya. Ikindi nacyo ni uko atoba kuragira ko hakiri ibimenyetso byinshi biri kubigaragaza yuko umwanya n'umwanya ashobora kwandika ubwicanyi busigaye izina bushingiye ku moko turaje za Bufaransa mazigenda ziba cyanke ibindi bikorwa bigaragaza uguhembera abakiraka bacakubiri.
Ni ingingo twakiriye nabi nk'abarundi ariko ni ingingo nibaza yuko yigisha twabonye ibyo mu Rwanda ngine byabaye genocide yarabaye nasoze niri hajya turabona ibyo mu bindi bihugu biba iri hajya rero nibaza yuko ni ingingo nibaza ko kugisha abarundi bagakanura bakabona ababumva bakumva abandi bafise ibyiji bigahera hama bagafata umurongo umwe nk'abarundi nk'abafise ico bahagurutse barondera bakubwira ngo bagisoze hama makungu nakazi bafatira mu nzira akabafasha ariko bamenye neza yuko atari makungu afata ikibanza cyabo.
Ubucyagu cyagu bwo kwigenekerezo rya 11 Kigarama umwaka wa 2015 amakambi 4 y'igisirikare yaratewe atatu muri yo nayo mu gisagara cha Bujumbura nayo abantu bagera ku 18 nibo bagandaguwe nyuma y'ivyo bitero igitigiri cyashikirijwe n'umuvugizi w'igisirikare w'ico gihe Colonel Gaspard Baratuza. Ubyicanyi bwakozwe hanini n'inzego z'igisirikare n'igipolisi gicungera inzego n'igipolisi kijejwe kugwanya imigumuko hamwe rero n'ugwaruka gw'imbonera kure benshi muri abo bagandaguwe bahambye mu binogo rusangi. Inkuru tubaza Emmanuel Niyungeko.
Mugatunutiru kwa 12 Kigarama ama karitie ya vele ya mwimye rekano yoku ya mirizi kilingo chaga tatu chumuhisi Prezida Petero Nkurunziza yose ya raki kujwe na barimuli zonzego icho gihe bagenda baricha imisure yose bahuye bitwazako bariko barahiga imigu ya wagwanyi bivugwako bari wajije gutera ama kambane ya gisirikare nukufuga ikambi ya Ngagara muha nishure kaminuza ya gisirikare mugisagara cha Bujumbura hamano kulibiriga deja na mirongibili imu jejuru ili muntara ya Bujumbura inyuma yaho bavuye basanga abantu mu mazu kubicirayo mu kwinjira bakaba babanza gusimba inzitiro bakabomora n'imiryango. Amakaritie yabangamiye gusumba yandi Ngagara, Nyakabiga, Jabe, Cibitoke na Musaga. Ubwo bwicanyi bwaranabandanije ku munsi wose w'iryo genekerezo rya 12 Kigarama umwaka wa 2015 imivyimba y'ugwaruka bwo mu bwoko bw'abatutsi hamwe n'abatavuga rumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD yari yandagaye mu mabarabara ku masaha y'umutaga Colonel Gasutari Baratuza yavugira ubwego bwo kwivuna bansi ico gihe yahavuye atanga icegeranyo cabishwe aho yemeza ko aribo bari bateye
côté ennemi 79
ku ruhande rw'umwansi ihishwe 79 abandi 45 barafatwa kwigwanisha 97 biri kumwe n'ibindi bikoresho bya gisirikare byarafashwe
mu
kiganiro yahaye itororokanyirizo ry'amakuru ry'abafaransa AFP Colonel Gasupari Baratuza yanagiriye ko aho z'imiryango y'abasirikare bane n'abapolisi bane nyene bahasize ubuzima 21 bandi bagakomereka muri uyo mwanya nyene amashirahamwe adaharanira inyungu za politiki ntiyatebye kubeshuza ibitigiri byari bihejeje gushikirizwa n'umuvugizi w'igisirikare kuko baje bamaze kumenya ko hari abarenga 200 bagandaguwe mu nyuma baca baja gutabwa mu binogo rusangi. Bimwe muri ivyo binogo byashoboye kumenyekana ni nk'ivyo muri zone Kanyosha komine Muha mu gisagara cha Bujumbura hamwe no mu itongo ry'abapfuye ryo muri zone Mpanda komine Gihanga intara ya Bubanza. Kubwo amasoko atandukanye kandi yo kwizera igikorwa cy'ukwegeranya no guhamba ivyo biziga mu binogo rusangi cari cahawe imbonera kure za robanuwe kandi zizewe n'ubutegetsi naho bwo bwicanyi bwakozwe izuba riva inyuma y'imyaka 5 nta matohoza namwe arakogwa kugira ngo abahekuwe batunganirizwe.
Mugenzi wacu Emmanuel Niyungeko akorera iradio RPA iyo nkuru yahitororokanije kuri uyu wa gatanu mu runani rw'amaradio Inzamba RPA na Television Renaissance. Tukiri imyiho nyango yateka kazi na muntu ibohero rikuru ry'Muyinga ngo rirangwamwo abanyororo b'umurengera abafungiwe bakaba badafise isaganirizo ubwo byinshi bw'abafungwa bukaba buva mu guteba kw'imanza nkuko makuru atandukanye radio Inzamba yaronse avyemeza. Inkuru ya Prosper Nzisabire.
Muri iryo bohero ry'Muyinga hari abanyororo barenga 530 kandi ryagenewe kwakira abatarenga 300 nkuko amakuru atandukanye radio Inzamba yaronse avyemeza. Muri abo bafungiwe muri iryo bohero abarenga 180 n'abagabo muri bo 393 bakaba barakiriwe imanza 96 nabo bakaba bafunzwe ivy'agateganyo. Abakenyezi nabo bangana 45 abarenga 30 bakaba baraciriwe imanza 12 nabo bakaba bataracibwa imanza. Muri iryo bohero kandi hari n'abana b'inzoya 5 bari kumwe na banyina babo. Umwe mubize ivy'amategeko kuyavuganye na radio Inzamba akavuga ko ibitigiri vy'umurengera biri muri iryo bohero ry'Muyinga bifise insiguro zibiri. ubwa mbere ngo nuko hari abacamanza badindiza imanza z'abantu bafunzwe. Imvo ya kabiri ngo nuko abacamanza bamwe bamwe bihutira gushira mu ibohero abantu, kandi muri abo bafungwa harimwo abo bigaragara ko baba bakoze ibyaha bito cyane bashobora gukurikiranwa ko bidegenzya. Ivyo bikaba biri uko umushirangaji w'ubutunganye aheruka gusaba abarongoye amasentare kuba mu kiringo cy'amezi abiri babe barahejeje imanza z'abanyororo zitaracika. Uyu mushirangaji akaba yabishikirije mu ntara ya Gitega igihe yari agendeye abanyororo, aho yasanze atasaganirizo mu busha bafungiwemwo ku bwinshi.
Oso Prosper Nzisabira abamenyesha makuru bane b'ikinyamakuru iwacu bakwije kuri uyu w'Imana. Iminsi 419 bafunzwe bakiriwe umunyororo wo gufungwa imyaka ibiri n'igice hamwe n'ihadabu ringana n'umuriyoni umwe kumwe wese na senari nkuru y'igihugu mu ntara ya Bubanza. Abamenyesha makuru bahagaritse kwigenekereza mu 2022 igitugutu umwaka uheze mu ntara ya Bubanza. Christine Kamikazi, Agnes Nderubusa, Terrace Muzenzi na Egide Harimana bagirizwa gushaka guhungabanya umutekano w'igihugu. Ingingo mashyirahamwe y'abamenyesha makuru n'ayabaharanira agati y'akazi na muntu babandanya biyamiriza.
Urakeneye kumenya amakuru y'imvaho? Umviriza radio Inzamba agateka kawe ni kuri wezi tatu akaburungu Inzamba akaburungu org.
Igisata cy'uburimyi kigo gikora ibyigwa n'ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi Izabu gishobora kuzimangana hamwe atacokogwa ngo kibungwabungwe. Bimwe mu bikibangamiye nigenwa mu bibanza bikomakomeye muri icyo kigo hakurikijwe amoko n'imigambye, aho kuraba ubushobozi bwabo n'uburambe mu bisata mwe n'ivyo. Abakozi ba Izabu basaba nyabona ko abogenwa muri bene izo bibanza byokogwa hakurikijwe ubushobozi bwabo kugira ngo icyo gisata cya leta kibandanye gikora neza. Bonfils Niyongere.
Abakozi b'igisata gikora ubushakashatsi n'ibyigwa mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi Izabo bamenyesha ko abagenwa mu mabanga akomeye muri ico gisata batari ubushobozi canke ubunararibonye, yamara ko harabwa ubwoko n'imigambwe bakomokamo. Ibyo bikaba bituma igisata Izabo gitera gisubira inyuma nk'ibirenge nk'uko amasoko ya Radio Inzamba agateka kawe abandanya byemeza. Izabo rikaba rishira hamwe rya leta risanze rifise n'inama nshingwa ntwaro, rikaba kandi aje gitunganiriza ibijanye n'iby'ubutunzi. Rirongowe n'ubuyobozi bune: ubuyobozi bukuru, ubuyobozi bw'iby'ubutunzi n'intwaro, ubuyobozi bujejwe iby'ubushakashatsi, n'ubuyobozi buraba ibijanye no guhanahana ubuhinga. Kiretse ubuyobozi bukuru, ibindi bibanza bitandukanye ababirongora bagenwa n'itegeko nshikiranganje. Bamwe mu bakozi ba Izabo bakagiriza umushikiranganje w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema ko mu bibanza bimwe bimwe na cyane cyane ibirobanurirwamo imbuto agena bamwe mu rwaruka rw'imbonerakure kugira ngo abaribo babirongora. Ayo makuru nyine akavuga ko izo mbonerakure ziza zihabwa ubushobozi bwo kugenzura abakozi, gukurikirana ibijanye n'iby'ubutunzi, hamwe no gukurikirana ububiko bw'ibyo bisata. Ingendo itakiriwe neza n'abakozi ba Izabo bavuga ko babona abaza gufata ingingo bavuye inyuma y'ico gisata cya Izabo badafise kandi ubushobozi n'ubumenyi mu bijanye n'ibyo gukora ubushakashatsi. Kubwo abakozi ba Izabo bavuga ko ibyo bishobora gutuma ico gisata gisubira inyuma nk'ibirenge mbere kigashobora no gutembagara. Bavuga ko Izabo imaze gutakaza ibitari bike muri iyo ntumbero, ari nacyo cyatumye amatongo agera ku mahegitari ijana ari ku mastasiyo ya Mahwa na Moso Izabo yatakaje agahabwa ishyirahamwe rikora umwavu kizungu Fomi. Amatongo abakozi ba Izabo bavuga ko Izabo yatakaje kubera ko bamwe barongoye ibyo bisata badatahura igituma hama ariko arakogwa ubushakashatsi mu gisata cy'uburimyi n'ubworozi. Abakozi bakabyagiriza umuyobozi yahora Dieudonne Nahimana hamwe n'umushikiranganji Deogide Rurema. Abakozi ba Izabo basaba umuyobozi mushasha aherutse kugenwa ko yokora uko ashoboye kose kugira ngo Izabo isubire uko yari imeze kugira ibandanye ikora ubushakashatsi mu bijanye n'uburimyi n'ubworozi. Uruganda rwo kumenyesha amakuru rwa Radio Inzamba gateka kawe ntirurashobora kuronka ico Dieudonne Nahimana yahora arongoye Izabo muri kino gihe ari umushinga mateka canke ico umushikiranganji w'uburimyi n'ubworozi Deogide Rurema avuga kuri ibi abakozi ba Izabo babavuga ko. Nayo umuyobozi mukuru wa Izabo muri kino gihe Dr. Alfred niyo kwishimira akaba atacashimye kuvuga kuri aya makuru avugwa mu gisata aherutse guhabwa kurongora.
Bonfils Niyongere arakoze ano makuru tuyarangirize mu bijanye n'impanuka umuntu umwe yarapfuye mu ijoro ryo kuwa mbere amazu arenga 30 arabomoka ni mu ntara ya Rumonge amakuru avaho mu manuko by'igihugu akabavuga ko byavuye ku mvura nyinshi vanze igihubusi yaguye mu makomine yo muri iyo ntara abanyagihugu bakaba batagira ayo bakira nayo bamira parfait mudasigana
uyo muntu yitavye imana yahitanywe n'imyuzurira y'uruzi nyambwa bwo muri komine muhuta aho nyene muri iyo komine amazu arenga 10 niyo yasituwe niyo mvura nkuko amakuru ava ngaho mu ntara ya Rumonge avyemeza iyo mvura kandi yarasituye amazu yababa 10 hamwe n'ishengero mu Nyarahongoka ku mutumba cashi wa zone Magara na komine Bugarama ayo makuru abana yavuga ko muri komine ya Rumonge imiryango yo mu mazu arenga 10 batesheje izabo niyo mvura yari nkurubura ivanze n'umuyaga mwishi ku mitumba ya Rukinga na Birimba aho inyubako rusangi y'ibirasi by'amashure byagurutse abanyagihugu bose bo muri ayo makomine ubaka baciye baja kwaka indaro kwa banyi nkuko amakuru ava ngaho mu ntara ya Rumonge abivuga abanyeshuri nabo bakaba batagiraho biga muri kino gihe bose bakaba basaba ko bo garukirwa ko vuba bwango kuko bari no mukene budasanzwe
nino kuri yo nkuru y'imvura nyinshi itana abantu n'ibintu duciye dusozera kwa no makuru yaranze inondwi Lambert Niyonzima yatumye ano majwi yabashikira ndamushimiye Emmanuel ndayishimiye ni jewe mwari kumwe kuri mikro ndabasezeye nagasaga
ngije nzamba
nzamba irasamirana
amakuru makuru yaranze inundu.